Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki. Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Bakunzi ba Radio Nzamba agateka kawe turabaramukije tubahani kaze muri kino kiganiro wibaziki. Uno munsi tuvuga ku itegeko ryo gutorana mu Burundi aho rigeze. Prosper Nzisabira nije ndabashikiriza kino kiganiro kuri Radio Nzamba agateka kawe kaze. Kiganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba agateka kawe. Na tegeko ryo gutorana leta y'u Burundi irota ishiraho. Iza zashikirijwe n'urongoye inama nshingamateka Gerard Ndabirabe igihe ariko agirana inama n'abarongoye amadini mu ntara ya Murambya. Wibaziki kuri izo zashikirijwe n'urongoye inama nshingamateka. Twakure cyangwa turungikire ijwi kuri iyi nomero. Akamenyetso ko guteranya 46 76 92 13 17. Umunywanyi wa mbere ni nziko ruriho Tasiano ari mu rugazi mu ntara ya Bubanza.
Siniyumvira ibyo ibindi bihugu byamaze kwemeza bigashira mu ngiro. Sinibaza yuko u Burundi aricyo gihugu giciye ubwenge cyoba kizi yuko kutanganisha abana ku bisigi by'ababyeyi babo hari inyungu nini bishobora kuzanira igihugu cyangwa ngo bitere iteka igihugu cy'u Burundi. Kuko twese turabyara ubyara Imana iguha umwana ntumenya kuguha umuhungu cyangwa kuguha umukobwa, ariko uko Imana iguhaye umwana avuka ari umukobwa avuka ari umuhungu impundu ziravuga. Nyina wiwe baramukeza bakavuga bati simba imanga Imana cyane nimba yasimbye imanga Imana igacana. Uwo mwana bavutse ari babiri cyangwa bakavuka ari batatu ubasumbanisha gute? Kumbona mu kubarurika ku ishuri tubarihira minerivare bose, kumbona mu kubagaburira tubagaburira kimwe bose. None umwana w'umukobwa iyo niyo leta yabo basendedefudede bavuga gutyo biragoye. None biragoye by'abo bagabo no kubireka. Reka tubitege amaso mugabo rero hajya abana b'abakobwa nabo ni abana nk'abandi, kandi ni abana bafite icyo bamariye igihugu. Bafite icyo bamariye igihugu kuko bariga bagatera imbere, bariga bagateza imbere igihugu, bariga bakaronka ubuzima mu buyobozi, mu butegetsi, mu gucuruza, eka mu nzego zose cyangwa mu masekitori yose. Ndabona abana b'abigeme n'abamama babo benshi barafise imirimo iteza imbere igihugu. Sinumva ingene batotorana nk'abandi bana b'abahungu.
Twumvirize na Bukuru Jiriberi ari Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo.
Mwaramutse neza mwaramutse neza. Hanyuma icyo navuga ko ari n'itegeko ryo gutorana ku bakenyezi n'abigeme. Uvuga nti imwe ya leta y'u Burundi yaba yiyumviriye neza bakaba ni kubyiwanje ni kubyiwanje icy'u Burundi kinatangaje ko kubyiwanje kigiye yiyumvira itegeko ryiza kikubere iki? Ni ukuri ko narabinye byo gutorana ku bakobwa n'abafasoni bikora bizoterwa hagarara n'inya mu gihugu hamwe ngo komeze iryo tegeko ko umukobwa amaze gusohoka akagenda kubaka acagaruka agaceza kugabura n'abasaza biwe. Ukuri mwasanga biteye injyane mu Burundi kimwe bohitamo kwagura ubusho ego ahandi naho usanga bire mu bantu bagumye bambara n'abicana. Nje ndiko ndabyihoreza murashobora kuba muvukana muri nk'abahungu dufate nka batanu cyo sanga nabashiki banyu ni batanu bose baragiye kubaka bamaze kujya kubaka. Hari igihe cyo sanga muri babandi bashiki banyu harimo bagiye kubaka ahantu ugasanga bamerewe neza cyane bose sbatu ugasanga baraciye ku ntebe y'ishuri bari iz'ubuzima bafise bumeze neza ugasanga bibereye no mu bisagara mugabo gacyo sanga abandi basaza babo rimwe na rimwe ugasanga ntibagize impano yo kubandanya amashuri ugasanga babayeho mu bugena buzinzi. mugabo gacyo aba bandi bashiki babo bimerwe neza babayeho neza ciba vugati nibwo bimeze ukuruteza kugabora itongo cyo kwa data nokuri sindi kana besha ibyo nyine bibaye nkuko bonye wahabusanga habaye mwagashavu kandi ko barimo kuzana inzankana mu miryango kuko wasanga abishwa bo mu gabo abana bamushiki biwe nabana bamusaza babyara nababyara muri rusange bache barabana yingwe bati bajya nibo baje kutwagira ibisi bati usanga habaye injyane zikomeye cyane z'amatongo vreme
kiganiro ni wibaze kuri radio Nzamba agatega kawe uno munsi tuvuga ku itegeko ryo gutorana mu Burundi aho urongo inama nshinga mateka aherutse kuvuga ko Burundi butarota bushiraho iryo tegeko ndemeye Eliezer ari makebuko mu ntara ya Gitega
ndabaramukije urakoze ko ni jambo cyewe ico shikiriza ku byo urongo inama nshinga mateka yavuze yuko atategeko cyo gutorana abana babikene bafise cyenda bikengera cyane ndabigaya cyane kuko no guhohotera ka agateka k'abakobwa ni guhohotera agateka k'abakobwa bari bakwiye nabo nyine kubaha uburenganzira bagatorana kuko ni ibintu by'isi twese tuzobisigaanye mugabo imbere y'Imana twese turangana nicyo bituma n'abakobwa bagatorana jeni kwenda yona marakozi
tumbirize na mani rakiza mamere alinja bikere muntara ya Karusi kechavuga kulizo vyashikirijwe n'urongo inama nshinga mateka
none ko aha kw'abana bakobwa botorana nk'abahungu ikibazo kiri hehe igihugu kiri mu bibazo ndavyumva Uburundi ntibufise ntibukigira ifaranga ryitwa idovize none abana b'abakobwa cyangwa abagore niyo batumye amadovize agenda igihugu kigasigara kigowe ari ikivumbu abana b'abigeme niyo batumye igihugu cya Buraya kisa n'ikiba hari ivomo abana b'abigeme niyo batumye Nations ni ibata nk'akanuka abana b'abigeme na ba mama wabo niyo batumye igihugu kibura amahoro iburyo ni bumoso kitakigerayo gicira nayo kimira gambega abana b'abigeme niyo batumye aya magorwa yose abantu birirwa baricwa bamwe bakirirwa amazosa abandi batogwa ibiziga abandi batogwa batekeye mu magorwa bagatabwa mu nzuzi no mu mashamba ubundi yavuze ngo ube byanki ntaburuho byankana ibayeke guta imvane ku bana b'abigeme kuko aho tugeze abakobwa n'abagore ibice 50% bari bafise uruhara runini ku kuzamura igihugu nibemere bagende nk'ibindi bihugu cyangwa abandi bavuga neza barundi nibo bavuze ngo udakoze nk'uwi bakora nk'umubanyi nibakore nk'ababanyi ntacyo bazoba Uburundi buzoboye kwama bibuka gutunganya ibintu cyangwa kugorora ibintu abantu barinze gupfa abantu barinze kuvuga amajambo mabi abantu barinze kwihebura nibamenye kugendana n'ibihe kandi bamenye kugendana nuko abandi bariko baragenda nta kugenda wisobanura mu bandi umenga ni mpene mu ntama nibagende nk'abandi nibagende nk'ibindi bihugu nibigano ku bindi bihugu biko yatunganya ibyabo nayo ubundi batabaye bazokwama inyuma muri byose umutekano uzokwama wabuze abantu ibintu byose bizokwama byazambye nibagende nk'abandi bateye imbere nk'abandi boye guhora basubira inyuma ntibirenge gatondo umugoro icyivuza cy'uwanjye n'ikindi yasobanuye cyane cyo murakoze
Ikiganiro ni wibaze iki kuri radio Nzamba agateka kawe nategeye kujyo gutorana leta y'u Burundi irote ishiraho izo zashikijwe n'urongo inama nshinga mateka Gerazi Ndabirabe igihe ari kwagirana inama n'abarongo ya madini mu ntara ya Murambya wibaze iki kuri izo zashikirijwe n'urongoye inama nshinga mateka twakure cyangwa turungikirijwe kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 46 76 92 93 17 Sogwavuba Deni ari gahombo mu ntara ya Kayanza
iryo tegeko vrema nk'uko umukuru w'inama nshinga mateka yakivuze jiwe kubyiwanje mu na ridakenewe nakinwe ko umukobwa yaramaze gusohoka agenda kubaka yacagaruka muhira hariya yabukiye ngo hariyo agarutse kongera kuko mbwambere hariya anya yubatse hariyo mugabo acyongera kugaruka kurondera hehe hamwe yabukiye bose usanga n'ukuri biriko bikwega umujyana mu bantu n'ubwicanyi buzoha ibinye bakabishyira mu ngiro bitegeko bakagiyemerwa bakabitora emwe kujya nubwo numvise abakenyezi bavuga ngo ngo barafumagira ubushakashatsi bwo kuko atanywa n'umukobwa wasubira kuvuka ibinye barabyitondera kabisa usanga ariko ibatera inzara mu muryango ikindi nacyo shoshe gikurikira umwana w'umukobwa muhiri wabo atahariho babona yuko bazogabura nukuri niyo genda asubiye kujya kubaka ubunye abasore buce baza bararaba bati niyo natwara rya mukobwa wa kwanaka ndashobora kuronka nanje itongo kuko bashikanje iyo baza kuri impiga ko nanje nzutuma umugore aje kurirondera iwabo rero woca usanga abandi bafise ahantu hato cyane rwose atahantu bafise bazogabura n'ubundi baciye basaza iwabo batahiye rose iyo bajya kubaka inyira kuri basha ngiye numva ikintu boba bakabayumvira kimeze neza mugabo navuze ko ari ku bwanje yego abakenyezi bambabarire kandi rero kiri no shampuga burya anye nibwo bovuga ngo reka barikishe mu matora barara burya hariho n'abakenyezi ubwabo abakenyezi ubwabo nyine batotora rino tegeko kubera baba babona yuko ari igiye kubajyanisha n'abasaza babo vrema nukuri ibinye barabiraba neza
Tumirize na Rugano Damien ari muri zone bwiza mu gisagara cha Bujumbura ico avuga kuri izo zyashikirijwe na Gerard Ndabirabe arongoye inama nshingamateka
mwaramutse neza ico mvuga kuri ivyo bintu vyavuzwe na Gerard Ndabirabe umwanya umwe ndabishyigikira cyane kose kuko uri kwaraba ibintu byari mu gutorana mu bantu b'abanyagihugu nk'amuryo tegeko rigiyeho je mbonomenga ibyo yangara nk'ibyo babiki abantu bomarana yego n'abakobwa bashiki bacu ntitubanse ariko no kubanza kuraba burya nabone bakiyumvira honyine ugiye kuraba abantu batemana bapfuye ibintu by'amatongo iryo tegeko atari hari ni benshi cyane bamwe bariko baramarana ariko nk'ubu wabyemeza naho baza ko bica bigenda gute abantu bapfukana bomarana bagakubanaho abantu bategura iryo tegeko rero nibaza ko ari abantu cyane cyane bo mu bisagara ahantu ho mu bisagara bya Bujumbura niho bategura amateka nayo umunyagihugu hariya ruguru ku itongo hariya nyine mu bitoki nkubwiye ibintu nk'ibyo ntanabyumva washaka hariyo n'abadamu benshi bavyiyamiriza be n'ibyo kandi hari abaruguru bavuga ati ibyo bintu ntibibaho kuba uje guteranya abantu abavuka n'ayandi abantu bavuga ngo abantu babigeme ngo batabarire iki usanga ari abantu babaha nyine mu bisagara bya Bujumbura bo bishakiye shakira amazu aya mazu n'izi modoka n'ibindi nyine amatungo yabasa ubwo ugiye kuraba hanini iryo tegeko abantu ryokora ko kandi rinaraba cyane usanga ari abantu bahari haruguru bamwe bari babarimyi bato bato birirwa ku isuka bagene uko usanga bagiye kukononera abantu bari kubatora ayo mategeko niyo ahandi ho byari ibyo by'imiduka n'amazu ibyo hafi byari bitwaye rero birumvikana n'ibisanzwe kandi ababirekama n'ababahamu bisagara nyine barekama ayo mazu n'iyo miduga nayo umunyagihugu muto muto wajya ku itongo nk'ibyo ntanabyumva nayo bari mudamu ntanabyumva na gatoya kuko arabye ingaruka mbi zabyo ibyo bavuga rero n'ibintu byumvikana byose ni ubikara n'uko ibintu bitomoye ni uko ndabibona murakoze
Ikiganiro ni wibaze kuri Radio Nzamba agateka kawe uno musi tuvuga ku itegeko ryo gutorana mu Burundi aho urongoye inama nshinga mateka aherutse kuvuga ko Burundi butarota bushiraho iryo tegeko tumvirize ico rukataribu arabivuga ko ari gitanga mu ntara ya Rutana
kubona kuri inama nshinga mateka vuga yuko ho atategeko ryo gutorana ku igena itashyirwaho nka cyuko bishinze ko sije chimbara ariko shira amategeko yoroheza ubigeme kuko heko araja kuba akarongorwa handi mugabo birahara bishika ubuzima ntibugende neza ayo batwigagenda nabi nabandi mwumva yuko ashobora kugaruka canke mugabo we agapfa apfuye murasanze munabizi yuko kenshi amategeko naho akora mu Burundi usanga hari ibyo abakenyezi baterekurirwa rimwe na rimwe rero ugaca usanga n'ingorane ibyo biza rero bizagusubiza inyuma agateka k'abakenyezi bizagutuma batagira uburenganzira mu buzima bwabo bwa minsi yose kwishyura no kwizana bituma umwanya wose umengo ntabwo gusiga umengo nta droit nta burenganzira mubasha ku kintu rero nibaza yuko ari kubandanya gusukira mu cyoze amategeko akiza Umurundi kazi yego rero tugasaba yuko dusubizwa inyuma y'amategeko akigwa neza kuko nabo bategetse bagira uburenganzira cyo kumwe n'abandi kuko barakora ubuzi abandi bose rero kuvuga yuko bata amategeko abari kujya gutorana n'abashyiraho numva yuko ari kubarengaho
uyo nawe no munda atashatse kuvuga uko yitwa nahari akaba kandi yasabye ko twomuhindura nijwi
yashika gusanga nk'umubyeyi yararonde fise amatongo fise n'impango mu gisaga hanyuma n'ikintu nokumva nk'ikiyumvira niko nirango n'umugenzo bimeze bavuma bafata nimba afite impango zitanu nimba afite zingahe agaheza bakavuga ati abahungu nibaraba aba bahungu nibatwara izi mpango izi abakobwa nabo batwara izi kuko ni ibintu biba byinjiza amafaranga kandi n'ibyo umubyeyi wabo aba yarabarondereye mu kubirondera abaronderera bose nta kuvuga ngo nimba baraye ubusa ngo abakobwa barajya abahungu nabo akaba ari baburara baburaye baburara bose nibaza kuri icyo cy'amatungo yandi yerekeye nk'impangu n'amamodoka iki nibaza ku mubyeyi uba afite uburyo nk'ubwo gabura ikosa bari bagaburiye sikosa mugabo ku kintu cyerekeye itongo vrema ni ukuri bose usanga bari kubikorwa injyane mu gihugu hari n'ahandi nabibonye bavuga bati umukobwa agiye kubaka itongo bashobora kugabura n'irya tongo se wabo aba yaraguze akavuga ati yabarondereye mwese se wanyu mugabo ati ku itongo ry'umuheto ryo kwa ba sogokuru banyu ni mukora rero kenshi na kenshi birashyuha ni kuva mu mwumvikano w'abo bakobwa basohotse n'abasaza babo icyo ndi kimenyerewe cyane rwose hari igihe bita igiseke usanga mushiki wanyu yarasohotse ashobora kudaka abasaza babo ati yewe kubazanira urwagwa kimwumva igiseke kandi icyo kirazwi mu mategeko ategetswe kukimuha ibyo birazwi neza yego njyewe rero simbona yuko imigenzo ya kera boza bayihindura kuri icyo oya yego nk'uko byari kera burema ni hamwe wese usanga abakobwa batagira aho bazaza kugorora n'abasaza babo bashya atanu umwe avuye muhiri wabo yego aba murakoze
Hakizimana Lazaro ari ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge
muraho mumeze neza mu kiganiro rwaziki twe turaho tumeze neza rero byo ko ndabyibaza iri tegeko tegeko n'ukuri n'ukugitonderanye n'ukugitondera kuko ntawe ushyigikira ko bapfa gutorana n'ikibaho none iyo baba bagikubaka baba bagikushinga undi muryango wabo kandi iyo baba bagikubaka baba bafise uko babayeho rero bagiye gutorana iyo bavutse ku bahungu basizeyo kugira ngo bagabure n'abo bahungu bavukana nibaza ko kuba kubikunda kandi haba habayemo kudakundana yego ari nk'umuntu abyiyumviriye ari nk'umuhungu abyumvire bavukana n'uwo mukobwa bagiye kubaka yo muha nyine n'umutima mwiza akamuha ku bushake bw'iyo nyine abyiyumviriye mugabo nta tegeko ryobamo nje niko ndabyumva nta tegeko ryobamo kabisa kuko iyo aba yaragiye kubaka aba ari mu rindi tongo abagiye kugurana aho yavuye kuko nibiba byoroshye kandi itegeko rihabaye aho kwama hari intambara mu bintu by'amatongo mu bintu by'abavukana aho kwama harimo intambara hagiyemo abakobwa aho urumva naho byo kwama harimo intambara murabona ko n'amatongo yama yabiciye bigacika bama bicanye kandi ari abavukana gusa bitongo n'abahungu bavukana ariyo usanga kenshi rero bari kubarapfa amatongo none hagiyemo abakobwa nabo n'izangorane nyine zindi zoba ziko ziraduka kandi mu gihugu n'izindi kandi zitari ziheze ibintu by'amatongo rero biragoye rwose hano mu gihugu cy'u Burundi mu bavukana rero ndashyigikiye ko iryo tegeko ritohaba rero niko ndabyumva murakoze
umukobwa nta mwana barabeshya kuri izo byashikirijwe n'uburongoye n'amashinga amateka Gerard Ndabirabe amashyirahamwe aharanira agateka k'abigeme n'ak'abakenyezi baravyiyamiriza Marie Louise Baricako arongoye umuhari inamahoro amenyesha ko izo yashikirije bisubiza inyuma aho agateka k'abigeme n'abakenyezi kari kageze
kumva umuntu atwara urwego rushinga amategeko y'igihugu yihakana ibice 52 ku ijana by'abarundi ngo ntibagahabwe ikibanza mu bitwa abanyagihugu cyangwa abenegihugu nk'uko bakunda kubivuga ni ibintu atanumwe yobyumva kubikuri ubirabye neza yaravuguruje igihugu kuko igihugu caramaze kwemeza kuva kera mu ibwirizwa shingiro no mu mategeko yagiye arashingwa ku Burundi bwemeje agateka kazi na muntu k'abakenyezi n'abigeme gukunganishwa kw'abagabo n'abagore kutabakumira none arabihakanye sinzi ko ayo mategeko yaramaze gushingwa azoca yafuta turasabye abajejwe ku Burundi basubize agatima mpembero babone ko bitagishobotse gukumira abakenyezi n'abigeme ahubwo akunde tubiyage tubifadikanye twigire hamwe uburyo bwiza bwo kubikora ku neza ya bose ikibereye nuko atawurenganywa atakiri na kimwe ahagarariye atari neza y'igihugu
ikiganiro wibaza iki twa turabashikiriza kuri radio Inzamba agatega kawe kigarukiye aha tariko tuvuga ku itegeko ryo gutorana mu Burundi aho urongoye inama nshinga amateka Gerard Ndabirabe aherutse kuvuga ko Burundi butarota bushiraho iryo tegeko turabashimye mwese mwariko muradukurikira tutibagiye namwe mwagize icyo mushikiriza muri kino kiganiro Prosper Nzisabira ijya nabashikiriza kino kiganiro wibaze ki kuri radio Inzamba agatega kawe naho utaha
Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki.
Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.